Mwishikirizaji, mubandanya mwumviriza ni Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC. Ubishu rya Amerika rirabandanya ibiganiro byo mu gitondo mu kirundi n'ikinyarwanda. Abaduteza amatwi mwe mugitangura kutwumva, ndetse namwe mwatanguye kumva Ijwi rya Amerika mugikanguka, twongeye kubaha ikaze mu biganiro byacu. Muri kumwe na Aloise Bigirimana, nije ndongoye ibi biganiro byo muri aka gatondo. Uyu munsi ni ku wa gatandatu. Muri uyu mwanya tugiye guhera ku makuru y'akarere k'ibiyaga binini, munyuma tuza kubandaniriza ku kiganiro iwanyu mu ntara cibanda ku makuru yo mu ntara z'u Burundi no mu makambi y'impunzi z'abarundi. Amakuru avugwa ku Burundi, ku munsi wa gatanu niho hatanguzwa isekeza mu ntara ya Cankuzo cyo gusigurira abanyagihugu ibiri mu ibwirizwa shingiro rigiye guhishirwa imbere y'abanyagihugu kugira baryemeze canke barihakane. Umenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika mu Burundi, Fidel Dantoine Nsabimana, niwe yakurikiranye ibyo bikorwa.
Ni inama yari yararitswe bikomeye, kuko n'abari baje kurema isoko bahamagariwe kubanza kuja gusobanurirwa ibiri mu mugambi mushasha w'ibwirizwa shingiro. Umushikiranganji ajejwe ibikorwa vya leta mu Burundi, Jean Bosco Ntunzwenimana, niwe yari yaje arongoye umugwi wa leta wari waje muri ivyo bikorwa. Yatanguye asigura ivyahindutse bikuru bikuru.
Aha ibishasha nuko abenegihugu bategerezwa kwitunganiriza ivyigugu no kwitorera indongozi biciye mu matora, kugira ejo amatora niyagaruka bazikubera zoba bashimishije bongere babongera.
Aha yashimikiye cyane ku vyahindutse ku burongozi bwo kwisonga ry'igihugu
kujyanye n'urwego rw'umukuru w'igihugu. Akaba haza umukuru w'igihugu icegera ciwe n'umushikiranganji wa mbere, icegera n'umukuru w'igihugu bakazoba badasangiye ubwoko n'umugambi n'umukuru w'igihugu. Ikindi gishasha ni uko urwego rw'umukuru w'igihugu uzotorwa uzomara imyaka indwi, n'amashingamateka nayo ikazomara imyaka itanu, kugira ntiduhave tugwa muri wa mutego twatsi kugwamo mu 2015, aho bamwe batashaka amatora bashaka yuko inzego zisenyuka hacyaba ico bita vide institutionnelle. Ni ukuvuga muri iyo myaka ibiri hazoba indi nama nshingamateka yatowe, ku buryo hagize ikiba haba hariho urundi rwego rushasha gufata ibibazo mu ntoki.
Naho ku bijanye n'amanama mpanuzwa jambo y'amakomine canke y'imitumba, bavuga ko atakizohinduka ku bijanye n'ubumenyi abitoza baba bafise. Abari bitavye iyo nama hari ababibona ukundi, nk'uno mugabo yasabye ijambo.
Mwatubwiye ko komine izorongorwa na musitanteri, ubu bavuga yuko komine irongowe n'inama ya komine, kuko amakenga mfise ni bijanye n'ubumenyi bwa musitanteri, kuko zitwumvise aho bazogarukira ku bijanye n'amashuri ya musitanteri. Ariko gutumana ko nifuza yuko nimiburiburi musitanteri muri ico gihe yoba afise amashuri ya kaminuza. Murakoze.
Ku makenga yiwe, Terence Ntayiraja, umuyobozi mukuru ajeje inyigisho zo gukunda igihugu mu bushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu, akanawuvugira, yagize ati:
musitanteri ari umuntu elu, niyo yoba adafise amashuri maremare afise aba conseil technique bize bafise experience n'iki barakora. Hariho nk'abakuriza dufise batize amashuri maremare mugabo batwara neza batwara ibihugu bikomakomeye. Niwo fata nk'undi ufate en 2005 hari abantu benshi barababujije kuja mu mashuri baca baja nyene nivyo guhabuzaga demokrasi ucuci kubabwira ngo ari aya mashuri no aya mashuri bayigira hehe.
Icegera c'umukuru w'igihugu ibwirizwa shingiro rigiye gushigwa imbere y'abanyagihugu ritegekanya ko yova mugambwe udasa n'umukuru w'igihugu n'umushikiranganji wa mbere, ndetse nibahuze n'ubwoko nabo babiri. Umushikiranganji Jean Bosco Ntunzwenimana asanzwe ari umuhetsi w'intara ya Cankuzo yavuze ko icegera c'umukuru w'igihugu ashobora no gutogwa mu batoye ku mutumba w'ucankuriya. Ico naco cazazaniye abakuru b'imitumba bari ngaho naho cabahimbaye.
Mwigeze kuvuga ko umukuru w'umutumba hazogera igihe agenda kuba icegera c'umukuru w'igihugu. Aha rero abakuru b'imitumba ho bicara biriya ka ewa imbere ni heza, hanyene bararindiri ikintu barashaka kuba beda. Abakuru b'imitumba benshi kusanga nta mashure banonosoye bazogenda kuba icegera c'umukuru w'igihugu ata mashure bayije. Murabizera rero kugira ngo bakarishe ubwenge.
Mu bitahinduwe muri iryo bwirizwa shingiro nk'uko biboneka muri iryo, ni ibijanye no kunganisha ibiharuro mu nzego zitandukanye hisunzwa amoko y'abarundi. Mu Cankuzo, Fidel Antoine Nsabimana ijwi rya Amerika.
Tukivuga kuri iryo bwirizwa shingiro nyene ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Buraya riragabisha leta y'u Burundi kuri iyo ngendo yatanguje ku mugambi wo guhinyanyura ibwirizwa shingiro ko bishobora gutera matati. Mu itangazo ryasohowe n'umuvugizi wawo kuri wa gatanu uwo muryango uvuga ko biciye ku bintu twigoro turiko turakorwa mu biganiro by'amahoro kandi ko bishobora gukuraho n'ingingo zikomeye zumvikanywe ko mu masezerano y'amahoro y'Arusha yo nkingi y'amahoro n'umutekano mu Burundi no mu karere. Umwe bwa Buraya buri busaberwa n'amatati mu Burundi cyane cyane leta y'u Burundi kwerekana ubushake muri iyo nzira yo gutorera inyishu injyane za politike mu biganiro birongowe n'umuhuza Benjamin Mkapa. Uburayi butangaza ko ibiganiro biherutse Arusha ku Burundi atakiboneka ababyitavye bashoboye gufundikira hamwe. Tuve mu Burundi mu Rwanda naho inama nkuru y'umugambwe uri ku butegetsi FPR inkotanyi ejo ku munsi wa gatanu yarabandanije I Kigali mu Rwanda. Abari bakoraniye muri iyo nama baganiriye ku buryo u Rwanda rwobandanya rutera imbere. Ibindi kuri inkuru dutega amatwi mugenzi wacu Eric Bagiriwe ubusa I Kigali.
Ku munsi wa kabiri w'inama nkuru y'ishyaka FPR inkotanyi riri ku butegetsi, abarwanashyaka kuri uyu munsi bunguranye ibitekerezo by'uburyo iterambere ry'u Rwanda ryakomeza gusagamba mu yindi myaka 30 iri imbere ndetse no kurengaho. Iyi nama iteraniyemo abatari bake mu rubyiruko, abafata ijambo barahuriza ku kuba ejo hazaza h'u Rwanda hagombye gushingira ku rubyiruko. Baranareba uko imibanire y'u Rwanda n'amahanga ihagaze. Madame Louise Mushikiwabo, umuvugizi wa guverinoma icyarimwe na minisitiri w'ububanyi n'amahanga, yari muri ibyo biganiro bya none, yasobanuye uburyo nyuma y'igihumbi 1994 u Rwanda rwakunze kunyura mu bihe bitoroshye. Aravuga ko imiryango mpuzamahanga itegamiye kuri leta ndetse n'ibihugu bya rutura bitigeze byifuza ko u Rwanda rwagera aho rugeze mu iterambere. Agashimangira ko u Rwanda rwakoze ikinyuranyo.
Bumvaga ko byanze bikunze u Rwanda rudashobora kugera ku byo rwifuza kugeraho. U Rwanda rugomba gutega amatwi, rukumvira, rukagendera mu nzira bo baduhitiyemo. Nkaba nifuza no kuvuga ko muri iyi myaka myinshi tunyuzemo duhora mu ntambara ziraho za raporo za buri gihe, abaturanyi, ibihugu duturanye, ibibazo bibayeho bikitirirwa u Rwanda. Ziriya ni intambara tuzakomeza kugira kandi zidakwiye kudutera ubwoba, kuko twebwe nk'igihugu twifuje kubaho uko tubyifuza. Uko twifuza kubaho ntabwo bijyanye n'icyo ibihugu bikomeye ndetse n'abandi bafite agatugu hanze aha bo batwifuriza. Ni ukuvuga ngo u Rwanda tumeze nk'aho duhinyuza ibyari bikwiye kuba biriho.
Minisitiri w'ububanyi n'amahanga icyarimwe n'umuvugizi wa guverinoma yagarutse kuri bimwe mu birego u Rwanda rwakunze gushinjwa n'amahanga kandi yizeza ko bitazigera biruciye intege.
Havaho kimwe hakaza ikindi, myaka ibiri itatu hakaza indi raporo ikavaho, hakaza mapping report ikarangira, hakaza M23 ikarangira, hakaza indege ya Habyarimana ikarangira, hakaza ikindi. Rero ibyo ni ibintu bijyanye n'amateka yacu bidakwiye kudutera ubwoba, ahubwo bitanakwiye kutubuza gukomeza inzira twebwe twiyemeje kunyuramo mu Rwanda.
Nubwo bari muri ibi biganiro by'ishyaka FPR inkotanyi bakunze gutunga gatoki ibihugu bya rutura kuko banyirabayaza nawo gutuma umugabane wa Afurika udatera imbere, nabo ntibabuze kwitunga gatoki. Barashingira ku makimbirane adashira hagati y'igihugu gituranye n'ikindi ku mugabane wa Afurika.
Ndetse natwe tuvugishije ukuri nkatwe ibihugu bya Afurika, ugasanga hari amakimbirane adafite impamvu n'imwe yo kubaho hagati y'ibihugu byacu. Ugasanga ibihugu bikwiye kuba biri hamwe, bikoze block, bituranye, aho kugira ngo birebe akazi gafatika gakwiye guteza abaturage imbere. Ibihugu birahari cyane, si ku mugabane wacu gusa n'ahandi birahaba. Tu politike two munsi y'inzira turaho, aho kugira ngo umuntu ashake ibintu bizima ugasanga igihugu kirashwana n'ikindi wayo cyo bapfa.
Kuri ingingo ministre w'ububanyi n'amahanga icyarimwe n'umuvugizi wa guverinoma mu Rwanda, aravuga ko u Rwanda vugira rugomba kugendera kure y'icyo yise udupolitiki two munsi y'inzira.
Icyambere kurwanya niyo reputation abatifuza ko Afrika itera imbere badushyizeho. Badushyizeho ituma tutabasha kwihuta nk'uko dushaka kwihuta, cyane cyane mu bijyanye n'ubukungu. Ni ukuvuga ngo kugira ngo dushyire ingufu zacu hamwe, to weigh with the weight, ntabwo ushobora gufunga imipaka ngo uyifungire umuturanyi wawe, nurangiza uyifungurira ibihugu bya kure ubuze indege y'igihugu muturanye kuza mu gihugu cyawe ujye mu bihugu by'abarabuza n'indege zaho zizaho ngaho.
Izi mvugo z'uyu mutegetsi zirasa n'izica amarenga y'uburyo imibanire y'u Rwanda na bimwe mu bihugu bituranye yifashe kugeza ubu. Madame Mushiki wabo aravuga iby'amakimbirane y'ibihugu bituranye ku mugabane wa Afurika mu gihe kuva mu 2015 na magingwa ya imibano y'u Rwanda n'Uburundi ikomeje kuba ndanze. Ni nacyo kimwe n'u Rwanda na Uganda muri uyu mwaka usoza 2017 hakomeje kuvugwa icyuka kibi mu mibanire y'ibihugu byombi byakunze gusangira kabisi n'agahiye. Ibi biganiro nyungurana bitekerezo biri kubera mu ishyaka FPR Inkotanyi riri ku butegetsi kurejo hazaza h'u Rwanda. Umukuru w'ishyaka icyarimwe n'umukuru w'u Rwanda Paul Kagame arasaba ko bitazaba amasigara cyicaro.
Ngira ngo icyo twabivanamo ari abato bari hano ari abari mu rugero rwabo ntibigasigare hano, byatuviramo mbaraga ki tukabiheraho nyine tukabivanamo isomo ibyo twumvise byari bifite shingiro, bikadufasha no mu mitekerereze yacu no mu mikorere yacu, noneho tukabibyaza umusaruro bikareka kuba ikiganiro gusa twaganiriye bikarangirira muri isare tugataha.
Iyi nama nkuru y'ishyaka FPR Inkotanyi riri ku butegetsi biteganijwe ku isoza ryayo rihurana n'isabukuru y'imyaka 30 rimaze rishinzwe. Ni nabwo kandi hitezwe amatora y'abategetsi bakuru b'ishyaka kuri uyu wa gatandatu. Aha bagira ubusa ijwi rya Amerika i Kigali.
Turashimiye bagenzi bacu Fidel d'Antoine Nsabimana mu Burundi na Eric bagira ubusa mu Rwanda. Ubu tugeze ku mwanya wahariwe ikiganiro iwanyu mu ntara.
Mwiriwe neza nshuti, muteze amatwi ibiganiro vya Radio Ijwi ry'Amerika risamira ni Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ivyo nabateguriye uno munsi mu ncamake.
Dusaba n'ukuri batugira imbere baduhe imisegetera. Turabe yuko iyi noheri twitangura n'ukuri dufise imisegetera mishasha. Kuko urabona tugiye kwinjira mu mvura nyinshi, ibiziba biguma biteze ngaha impande y'inzu bigiye kudutera ingorane cyane.
Uyu ni umwe mu Barundi bahungiye mu ikambi ya Rusenda iri muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, avuga ko kibazo cike na imisegetera kiri ku gituma malaria igwirirana. Iyo nkuru iri mu zo duhava tugaruka ko handi hato, mugume ku maradio yanyu.
Iwanyu mu ntara. Iwanyu mu ntara.
Ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Nongere ndabahikaze nshuti bakunze b'ijwi rya Amerika. Ikiganiro cacu no musi tugihere mu makambi tubabwira ikibazo cike na cimisegetera mu ikambi ya Rusenda iri muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ingwara ya malaria yatanguye kwizizira abarundi bahahungiye nkuko muvyumva muri no nkuru ya mugenzi wacu muri Kongo Vedaste Ngabo.
Ubukene bwo kutagira inzitiramibu bugenda bugaragara mu nkambi yo mu Rusenda bwatewe ahanini n'uko hari impunzi zitahawe inzitiramibu, izindi zikaba zimaze gusaza, ndetse hakaba hari n'impunzi zigenda zigurisha inzitiramibu ku bantu bari kubaka amazu. Biri mu byatumye abagwayi ba malaria barushaho kwiyongera muri iyi nkambi, nkuko twabitangarijwe na muganga Lumona Aomba Prosper uyobora ikigo nderabuzima cya Rusenda. Avuga ko mu kwezi kwa 11 k'uyu mwaka bakiriye abagwayi ba malaria 3,278. Ubukana bwa malaria muri inkambi bwemezwa kandi n'impunzi z'abarundi zaganiriye n'ijwi rya Amerika ubwo zari ku kigo nderabuzima cyo mu Rusenda zaje kuvuza abana.
Kibazo cy'umusegetera ni kuvuga imisegetera yose rabo yaraheze, imibiguma ari myinshi, utwaye umwana kwa muganga baramufata malaria bakaca baguha paracetamol amadiakine paracetamol bakaca bakandikira ngo ugende ku farumasi yo kuyigura, kuko abantu bivuza kubera malaria ari beshi. Paracetamol azo mugabo malaria umwana mu kwezi avugwa gatatu kubera malaria.
Imibira y'abana mwijoro cyane mbere gushikaho ntajyama ndarandagenda hejuru y'abana niko ndakoma umusegetera waratabaguritsura hera natwurahera ubu turaruko umwana aragwara malaria wagenda kwa muganga bakamufata umuriro w'ibipimo 40 41 umuti kugira bawuguhe bakakwandikira kugenda kugura kuri pharmacy.
Cesarie Nyabyenda agaragaza ko kuba gifite inzitiramibu zishaje zitagifite ubushobozi bwo guhagarika imibu biri mu bituma bahora bagana ibigo nderabuzima aha akabasaba ishyiramwe rya seri ko ryabaha imfashanyo y'inzitiramibu kugira ngo bagwanye iyi ndwara ya malaria igenda ibibasira
ndusaba n'ukuri batugira imbere baduhe imisegetera turabe yuko iyi noheri twitangura n'ukuri dufise imisegetera mishasha kuko urabona tugiye kwinjira mu mvura nyinshi ibiziba biguma biteze ngaha impande y'inzu bigiye kudutera ingorane cyane mudusabire imisegetera kabisha musizemo n'inguvu
Emmanuel Ntirampeba aserukira imvuzi z'abarundi mu nkambi yo mu Rusenda avuga yuko iki kibazo cy'ubukene bw'inzitiramibu kigiye kubonegwa umuti kuko bamaze iminsi babisabisha mu bayobozi ba HSN
nihimiriza twogira mukubumvisha yuko malaria yasaze ari bitegwa n'iyo misegetera ari mike ariko ibyo byukuri birakenewe kandi nanje nayo ndakora ibishoboka byose niko ndarondera abantu muri HSN ndabibutse ko nkuko twaheruka kubivugana mu mbonano twatwagiranye n'warajejwe biro ya CNR y'imboko akatwemera yuko misegetera bagomba kuyitanga vuba noneho kubiyibutsa kugira ngo babishyire mu ngiro byasaba ko babikora muri umwaka utaranahera kuko imibumbona yabaye myinshi cyane n'imvura yatangiye kugwa ibiziba bica biba byinshi hamaze ateka
si kibazo cyonyine cy'inzitiramibu gihangayikishije izi mpunzi zigana ikigo nderabuzima cyo mu Rusenda ahubwo zifite n'ikibazo cy'uko hari igihe zivugwa indwara ya malaria batayipimye kubera ibipimo biba byabuze
namuzanye kare afashwe no kudahwa murira ari mwinshi ndamuzana amaze kumira ndiganira abaganga ariko nta gipimo bamushyizemo bapfe kunywa imiti uko nyene sinzi ngo ni malaria sinzi ngo ni kino nyamwe imiti ya malaria gusa nta n'igipimo bamushyize ntibamufashe amaraso ntibamufashe umuriro eka
Tubamenyeshe yuko mu rwego rwo kugwanya malaria ibigo nderabuzima byo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bijya bitanga inzitiramibu ku bagore batwite n'abana barangije inkingo kuko aribo bakunze kwibasirwa na malaria Edasengabo ku bwijwi rya Amerika mu Rusenda mu ntara y'Ikivu y'Amajyepfo
Amakuru avugwa mu Burundi naho inyuma yaho umuryango wakomeza uvugiye ko Burundi budashobora kwakira inama y'abakuru b'ibihugu n'amareta b'uwo muryango ubu wisubiye ko hari intumwa zakomeza ziriko zigendera u Burundi zemeza ko iyo nama izobera mu gihugu cy'u Burundi mu kwezi kwa kane umwaka uza wa 2018 umenyesha amakuru wacu i Bujumbura Eroje Wirikaneza yaciga nino ino nkuru
Izo ntumwa zakomeza n'indwi zashitse Bujumbura mu gatondo ko kuri uyu wa kane Muganda kazi Martha Elimu azirongo yemeza kwa takekeranya ku Burundi bwiteguye bihagije kwa kirina migira 20 y'abakuru b'ibihugu na mareta bo mu bihugu bigize uwo muryango
As you all know we are preparing to hold the policy organs and summit
Nuko mu bizi mwese turiko dutegura inama y'abakuru b'ibihugu na mareta Ni nchu ya gatatu rero tuza kuganira n'ukumvikana n'amakomite atandukanye ngahategura inama nibaza ku Burundi bwiteguriye bihagije kwa kirina nibaza
I think I can confirm. Yes, I can.
Mu kwezi kw'indwi uyu mwaka munyamabanga mukuru wakomeza Cindy Songwenya yari yandikiye umushikiranganji w'ubudandaji w'u Burundi avuga ko iyi nama yakomeza idashobora kubera mu Burundi Ngwenya yari yemeje ko Burundi butagize imyiteguro ihagije yo kwakira inama y'inzego zakomeza abakuru b'ibihugu n'amareta hamwe n'abatambukanyi babo umunyamabanga mukuru wakomeza hanini yatanga uturorero tutuzu twasurw'umwe tudakwiye ku bantu bose bo kwitavye iyo nama amahoteli atari ku rugero rushemeye ivyumba biberamo amanama bidakwije ibisabwa n'amategeko imiduga yabubahwa cyane cyane abakuru b'ibihugu itigeze yerekanwa nubwo umugwi yari yarungitse Bujumbura wemejwe kuriho hamwe n'urugero rwa internet rudakwiye ibiro by'umunyamabanga mukuru akomeza byavuga ko kubijyanye na internet inama ikeneye n'imiburiburi amamega 20 ariko yashobora kuboneka akaba atarenga 5 Zefereman yatanga twari umugwi w'igihugu ujeje gutegura imanza amenyesha ko abari batumwe ku rubuga barengewe
Ivyo vyavuzwe kenshi hari abantu baza bakaraba ibintu hariho nabandi bavuga abaraba rero sibo bavuze havuze abandi mugabo aba a bari babonye ibiri ibihari kandi umugyageje kubumviriza baremeza yuko nibazo babishye babiye yuko u Burundi bukwije ivyangombwa kugira ngo inama yakomeza ishobore kubera ngaha mu Burundi ego ndashobora kuvyemeza Nanyeka inama yakomeza izobera mu Burundi umwakuze.
Mani yatangana ngaruka kuturusho inama ifitiye igihugu.
Inama nkiyo ni inama ikomeye ihambaye ku gihugu kuko ni inama hahuriramwo abakuru b'ibihugu benshi ni inama hahuriramwo abantu bavuye mu bihugu byinshi ituma abantu bamenya Uburundi uko buri kuko uno munsi mwagiye kuraba Uburundi mu binyamakuru bitandukanye asanga Uburundi bavuga uko butari mugabo umuntu aje akirabira uko bimeze atagenda avuga Uburundi uko yabubonye icyo ni kimwe cy'akabiri usanga haje abantu benshi hama bigaca bituma ibintu by'imigenderanire biba byiza bigatuma kandi amafaranga abantu bafise sanze bafise amahoteli basaze bafise ibicanke biriya bashobora kuruguka muri cyo gihe aba hari haya manama kubara bari abantu bashika abarenga igihumbi 2000 baza bazanywe no gukwirikirana ibikorwa by'iyo nama
Umuryango w'ubutunzi wo guhanahana ibidandazwa wakomeza uhurikiye mu bihugu 19 byo muri Afrika yo hagati hamwe niyo mu manuko. Isoko ryawo ririmo abantu barenga imiliyoni 750. Ku mwaka binjiza imiliyari 170 z'amadolari y'Abanyamerika nk'uko bitigiriye byo umuryango bivyerekana. Eroje burika neza Bujumbura ijwi rya Amerika.
Mukanya isase ni nkurikirana urwanuga ku mbuga ngurukana bumenyi.
Cha, bija bibi, biranuganuka kwarivyo.
Eka nibihu.
Ngo nibihu akari na vyisomeye.
Eh ndakubwiye kwa tarivyo.
Nivyo.
Sivyo. Eka sivyo.
Eh dupingi. Eh dupingi. Utangiki.
Eh mupinga mupingi. Umvire zijwi rya Amerika. Irabeshu zibihuha. Ikabahe inkuru y'imvaho.
Uno musi inkuru ikoracha ku mbuga ngurukana bumenyi cyane ivuga ibijanye n'ingene abanyagihugu ku mutumba buheka turi muri zone kazira bageni ya commune Nyanzalake mu ntara ya Makamba mu Burundi bahawe itegeko ryo kwimosha imishatsi bose ivyo ngo kugira abashore kwakira mukuru w'igihugu cy'u Burundi Petero Nkurunziza azogendera iyo commune ku musi wa gatandatu mutino n'ivyo bari byo menyesha makuru wacu Diane Ndonse ibujumbura yabiducukumburiye
Uko ibintu biri ku mbuga ngurukana bumenyi inkuru sigugwa cyane ni foto iri kwa abanyagihugu benshi bikoreye amaboko batonze inyuma y'umupolisi ahetse inkoho ukuboko kumwe gufasha umukasi ukundi gufasha imishatsi y'umuntu aryamye hasi asa n'uri karatakamba ngo ntamobwe abo rero nkuko inkuru bivuga n'abanyagihugu bo ku mutumba umwe wa buheka muri zone kazira bageni ya commune Nyanzarake basabwe kugira isuku mu kwimosha ariko rero sibo bonyene abajeje intwaro ku rwego rw'intara bavuga ko iryo suku ryasabwe abanyagihugu bose bo mu ntara byongeye buramatari garden y'ukuri avuga ko basabwe kugira isuku muri byose kandi ko atazoba ari rya mbere ako kama gategwa abanyagihugu
dusanze tumenyereye ibijanye n'isuku subwa mbere tuzoba tugize isuku rero kubw'ibyo twebwe nk'abagereje intwaro twarabwiye abamustanteri abashefu de zone abakuru imitumba tubabwira yuko bo kwitegurira cyane cyane abashitsi twimije kuronka umunsi wejo hejuru y'ibyo minsi mikuru ya Noel na Bonane tutegeza kugira iyo minsi mikuru dushajije ku mubiri dushajije ivyambagwa bimesuye bafise shasha bazironse hanyuma aho duca aho tubaye rero kugira isuku nibaza yuko atari kosa kandi ntabwo ari itegeko ni guhimiriza abantu kandi guhimiriza ni gikogwa cya minsi yose kandi murazi ko isuku ari soko ry'amagara meza
nayo kubijanye nuko abajeje intwaro bazobarihira amafaranga abadashoboye kwirihira mu mazu yo kwimosha imishatsi buramatari w'intara ya Makamba arabihakana
ivyo ni kugira ngo bereke yuko menga tubatiko turatwaza umukazo ntabwo ari ivyo na gato twebwe ni intwaro ibereye intwaro rusangi intwaro yatowe n'abene gihugu kuko turi muri demokrasi muraganira mukavugana ukabereka ivyiza wipfuza ko vyokogwa nabo bakavuga bati ibi ni vyiza ibi navyo si vyiza twa tuvuga tuti umwene gihugu wese hari yiyemera akundi igihugu kandi yikunda akundi ubugingo bw'ubuzima bwiwe agira isuku guhera ku mubiri ku vyambagwa ahabaye naho tuzaturacya twese kuko kino gihugu turimo ni cya twese atanumwe avuyemo
Icyo gikorwa cyo kugira isuku ku mitwe no mu bindi byose buramatari w'intara ya Makamba abandanya avuga ko gihagarikiwe n'abajeje intwaro kuva ku rwego rwo hasi gushika hejuru bafadikanije n'abajejwe umutekano nkuko bisanzwe rero turabasomera ibyo bamwe n'abandi banditse ku mbuga ngurukana bumenyi duhere kuri uyu avuga ati yewe gaye uyu nawe aritwengera gusa ha 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 hari n'uyu yanditse abaza ati mbe kwa bana bo mu mashure babaye Janvier Rizé abona bo bimakamba tuvyite gute hari n'uyu yanditse atwenga ati ha 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 ha, ha. Ubwo nimubesheye abanyenyanzara ke bacu aho mukazira abageni tugarukirize kuri uyu yavuga ati jewe mbinyanzara ke nukuri hari ibintu bidatahuritse ubonye abantu batagira ubuzu bwa sugumwe nukuri hari abantu bacafuye cyane gose murazi namwe ibijanye no mukibana ibujumbura Diane Ndonse ijwi rya Amerika.
Shuti bakunzi bacu turifuza kubamenyesha ko radio ijwi rya Amerika yongereye ibiganiro byayo byumvikana mu kirundi no mu kinyarwanda ku mirongo migufi bita shortwave. Ubu mushobora kudukurikira buri munsi kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu guhera saa 12 kugeza saa moya n'igice za mu gitondo kuri kilohertz 7350 kilohertz 9815 no kuri kilohertz 11905. Kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu guhera saa 12 kugeza saa 12 n'igice zo ku mugoroba kuri kilohertz 13630 kilohertz 15460 no kuri kilohertz 17530. Radio Ijwi rya Amerika, radio yanyu.
America Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda muntahirize abiwacu abakera barakibuka kano karirimbo ka Evode ntaho nankwa ariko murumva yuko umudiho yagahinduye nikiri muri wa mudiho wa kera tukibaza rero yuko aho muri muza kugira weekend nziza na tuno turimbo tugoma tubashemo mu gihe tuzaba turiko tubatahiriza abanye aho baherereye haba makambi haba hagati mu gihugu cy'u Burundi haba mu ntara zo mu Rwanda canke zo mu Burundi ikaze ni gwanyu Diane nahazo nije turi kumwe kuri micro Macbilia Bero nawe ariko arashamu tutuzike muri ko murumva wa mbere turonse ku murongo ashaka gutasha kabari innocent amahoro
yego amahoro
uherereye he
ndiga mu kanyosha mu gisagara ca Bujumbura
mu kanyosha avugwa makiga innocent
Ego mbarani kere kimeze nabi nakapura kugereka ko.
Eh. No guca mwigeranya ahama ko kabeho nikaze kubacako.
Nico ni muri cyuko cyegera.
Ego. Inesa ugashaka kuno musijugi Amerika ari gukumbuza nde?
Ego wa mbere ni ekide ari muri Rohero.
Mhm.
Wa kabiri ni Sergio na Orice.
Mhm.
Nacha naringa muri Rohero. Reka mbone n'ubundi yitwa Ana akora kuri Sesenga muri Rohero. Nacha naringa tatira mu Kenya ngaha nyine ariko arakora akazi.
Bose ugacubifuriza iki?
Nacha ndabifuriza umunsi mwiza nimba hari akaririmbo mwoka mpa gatoro.
Akahe?
Akaririmbo ka Gaya mwundi baririmbanye na Rick Ross.
Akavuga gute?
Kitwa waka waka
deka amakubira avuze ngo araza kurondera ni yaronka araguha ariko aguze naho haburugwanga
oya ntango hane
kwe urakoze wirambire kandi ugira umusimiza ngaho onye muri kanyosha ya Bujumbura
yego namwe murakoze mugire ibihe byiza
Nchuti bakunze mariko muratwumviriza mwakenuye muhinga bw'ivyuma hariyo Macbile ya Bero afatikanije na ingenieur Joe kuri mikro naho yari Diane Ninahazwe nari mpagarikiwe na mugenzi wanje ejo ni Mukankusi uko turi bane twempe ku izina rya bagenzi bacu mu Kirundi no mu Kinyarwanda twifurize weekend nziza muranigwe mu vyanyu no mu banyu ijwi rya Amerika muraza kongera mu biganiro bitandukanye no mu ndimi zitandukanye zindi Abandanya kutwumva mu masegonde make no kuvuga saa 12 murumva ikiganiro cy'umuziki tubashikiriza buri wa gatandatu